bakunzi badusuruke radio ijwi rya Amerika na niri mwiza turi na kanyamuneza ko kurangiza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane no gutangura bibiri na mirongo ibiri na gatanu mu kanyamuneza hamwe namwe muri dususuruke. Uyu mwaka turangije waranzwe n'indirimbo zitari nke zaryoheye abakunzi b'umuziki haba mu Burundi canke mu Rwanda. Element L, Melanin Boy, B-Face, Israel Mbonyi n'abandi baryoheye abakunzi babo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane warayurangiye. Turagaruka kuri zimwe mu ndirimbo basohoye. Ikaze. Kosa ni nimba y'abanyarwanda Element L, The Ben na Kevin Kate umwe asohoye ukwiwe bitanga indirimbo ziryoshye cyane. Mwiyumvire iyo bakoranye ari batatu naho batuzaniye iyi yitwa Sikosa yarabwe inshuro zirenga miliyoni zine ku rubuga YouTube mu mezi ane gusa.
Katana KGL in my Tesla. You melanin in no makeup. Oh my God, you look so fire. From my baby girl, Tamara Naravi Denver. I am so down. We can slow down. In my belly, belly, belly. My choice we are Kwanza. I am so down. We can hang out. Chamanga, just show me that you love me.
Virije Mologo muruno mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Umufasu ni umurundikazi Kadikei n'umwanditsi w'indirimbo nyinshi z'abarundi yaregereye umugwi We Love Musica abaha amajambo bamushirira mu muziki. Haciye hasohoka indirimbo yakunzwe cyane yitwa Mologo ni inkuru y'urukundo yabonye ruvuka rurakura. Ugo rukundo n'ubwo bagenzi biwe Kadikei yashatse guha kado abo bagenzi biwe kwisabukuru yo kubaka. Bamwita Melanin Boy canke Gusto muri 2024 yasohoye nyinshi ariko twabahitiyemo iyi nkuru y'urukundo yayise No Force in Love canke nta nguvu mu rukundo. Ino ndirimbo ni nkuru koko. Melanie Boy aratubwira ingene vyatanguye agakunda umukobwa amwatse uyundi akamuha byose bikarangira nabi. Umviriza No Force Love ni Melanie Boy. Namenya ko ninjiye aho nari busohokere imunda mari narabari narabuliwe sumba atujya yacumenye ujya rafisu akunda kandi nama kwadusubira bigeze kure nanje nimbuyo ninde afise bihinda nkanje ujya uko yuriri kinga niko nuriri ndege ni nana jukurusha ibicu yamagutwara rurebe kwa kwa nyanda ya sheta nangibi hindi vitagenda kubabze indi tonesha chenda musimbana nulitza gato kagati mugi nyongo na tindirurai uchamujani burai wata songera kumuona onana oh, chakubita chakunabuya ngo mubone yishimye nambabi nakuwamazi ndamwegera buhoro buhoro umutima urasimba imbewe kuhoro ubawaye kandi wicaye mukuzuye atakisi nkaguhaye atahisi nkakutwaye chumise chumuru wafu nuhedede ye mbumutima uona kunda siwe uona siwe uona kunda siwe muririmbi Element Ele muri no mwaka uheze wa 2024 yaduhaye indirimbo yise Milele uwumva ikinyarwanda igifaransa icongereza bose barashikiriwe kubuza ndimi zose yarazishize.
Shoulders, your thumb moves, and say, "Hold on, we'll rest the collar."
gusubiriza zimwe mu ndirimbo zakunzwe muri uno mwaka warabirangiye wa 2024. Aba DJs nabonyenerega bararirimba. Umurundi MB Data yaregereye umu DJ yitwa Phil Byte. Uyo ari mu bwo ba DJs b'i Burundi bitwa Run Towns DJs. MB Data cyane Bucumi Moise ari kumwe na DJ Phil Byte bati tuzo na bica. Bati ntangora ni tukijamo mwe muracaraho bandanya mutumwanya twe turi mu vyunguka tuzona bica ni MB Data na DJ Phil Byte
ukaza umba ngo ni kukimujoshe aho tutajyo ereka tukamezwa n'inzigo zanyu ukaza umba ngo ni kukimutagase aho tujatagata turi bamwe basobanurwa n'ibihe
America ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageze ikiganiro bunga bunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru isa 11 n'igice no kwa kane isa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA turabaranditse
umviriza ni radijwe ya Amerika ikiganiro ni dususuruke uyu munsi twagarutse ku ndirimbo zakunzwe mu mwaka wa 2024 kosho ni ndirimbo y'u Burundi dramati ari kumwe nabigeme benshi bambaye impuzu z'abageni dramati na wenyene ari umugeni abo bakobwa baramugwanira ariko dramati arabahumuriza ko bakunda bose ni kosho na dramati
amlio Simbia, mesha bonita mo. I don't know how to say you fatigue and these and now. Cause I am a cheetah, sinio veranya. Ukomba ni poe, sinje gerez umutima. Bani gizi nama, shanti tunda. Waza nubuda. Somebody is there. Won't be a condom or prayer. Now,
Isamati koya warashize Kumboni byanje byose mbivuze Ufisu kusanu kwa wangize Would you take my hand Otherwise baby ni utawibona Zikiri nzo zinzizuza dota Baby I need you more, I need you more Zikira kana kezu zandaza
Uyoni the little one Change umunyagwanda Chris Easy Na wengine yaso semuru nunga katu kwa rangije Wabibidi na miongibidi na kani
It's not easy kubona umuntu kumva nkuko uhimba so challenging kubona iyo ukunda atarimo gushona anyway take my attention kuri wowe gusa inzozi ndota ni wowe gusa I really wanna make you my ride or die yes I want you baby I wish you know oh Santima Zanjari overdose. Yeah, yeah. I wish you know. Oh, oh. Kuyuba baye na jebinjera ho. There's no way na gumambi.
Zakunzwe muri mwaka w'2024 wa Heze ibujumbura muri iyi minsi Heze batambira kurukuta ino ndirimbo yitwa kurukuta ni ya MB Data ari kumwe na B-Face
Kundo ngiti doma, ngwaru mutima
Ashida
Nicho na merombo na kanyama, kandi no gasuma
Nungrofa
Gute ngiri nyo tahari chupanja kakuri soma Rekasha Nicho nirungu mbo na bajama, mbeo ngumo suma
Hey Siga yendo mbosi, siga yendo ituwa patoro Siga yendo arasiri mte, ubunda soro kaka pataro
Sida ngwa jendi mire
Nimunde
Soke muri mwaka uheze wa 2024 umuhanzi w'indirimbo z'Imana Israel Mbonyi yaradugije indirimbo ziwe kugwego ko zumvirizwa nabumvika iswahili izo yarafise arazishira mu giswahili aranasohora n'izindi mu giswahili twabahitiyemo zino zibiri malengo ya Mungu mu kinyarwanda yari yahise nzibyo nibwira
Kutena mema natoa jeshi kubwa kwa ajili yako. Ninaomba tena uone, tofautisha kuomba kwako, maana hapo nitakuokoa. Nitatoa jeshi kubwa kwa ajili yako.
Hayo ni iyi Nina Siri yasohoye mu rurimi rw'Igiswahili.
Turangije 2024 waranzwe kandi n'indi ndimbo y'Imana yo gushimagiza Imana ko ari Imana ya kandi kajyo. Umukozi w'Imana w'umurundi Pastor Lopez yasohoye indirimbo ayita Imana ya kandi kajyo. Ati uri Imana ya kandi kajyo, uri Imana ihindura ibihe, abatabizi nibaze ndababwire ingene yanyeretse.
Ogishinga chokwihemura wachizi ndirimbo sha, ogishinga chikigandaro wachizi umunezero, abahora bariko bararira ubariko baratwenga bazanye indirimbo zishimye baterani mundo nyinshi bavuga bati uri Imana we,
uri Imana ya kandi kajyo, uri Imana ihindura ibihe,
kuri radio ijwi rya Amerika mwebwe mukunda mugakurikira dusasuruke ikiganiro cy'umuziki twarahimbawe kumarana namwe umwaka wa 2024 ivyo twabashikirije turizeye ko byabahimbaye abashaka kugaruka ku biganiro by'umuziki twakoze muraca ku mbuga zacu radio yacu VOA kuri Facebook na YouTube muzobisanga ko umwaka w'umubiri 2025 turifuza ko mutwandikira mukatubwira ibyo mushaka tubashikira ko mwarakoze cyane kuduhitamo umwaka mwiza w'2025 mugira magara mugira majana tubatumire kandi kuzajya mutugezaho uturirimbo mwifuza ko tuzajya tubashikiriza muri uyu mwaka na DJ wa Amerika na niri mwiza turabifurije imigisha itagabanije muri uyu mwaka mushasha murakaza
Ariwara,